Munanga Marara Bujumbura mu Burundi badi mu muhango wo gufuba umushinga mateka Hafsamosi yaganduguye mu gitondo cy'uno munsi n'abantu bataramenyekana. Hafsamosi yarashwe n'abantu badi mu modoka ifise inomero z'igihugu cha Tanzania mu gitondo igihe yaravuye muhira iwe agiye ku rugendo. Abo bamurashe baciye bahunga mu gipolisi bakavuga ko amatohoza yatanguye. Ibujumbura ni inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu.
Aha turi mu bitaro by'abasirikare mu buraruko bw'isigara cha Bujumbura, aho umushinga mateka wo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Hafsamos yacikaniye inyuma yo kuraswa n'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho. Umushinga mateka Hafsamos yagandaguriwe ku metero 150 uva muhiriwe ku mutangano igihe cy'isaa 4:30 z'igitondo. Nkuko twabibwiwe n'abibonye batashimye gutanga amajwi, abagandaguriwe umushinga mateka ngo bari mu modoka yo mu bwoko bwa TI yari ifise nomero ziranga izo mu gihugu cha Tanzania. Ngo bagonze imodoka yararimwo uruhande rw'inyuma, uwo mushinga mateka ngo yacihagarara acaruruka kugira arabe ingene imodoka yiwe yononekaye. Amaze gushika hasi, umwe muri abo bagizi ba nabi ngo yaciye amurasa inshuro zibiri yikurikiranya mu gikiriza akoresheje inkoho yo mu bwoko bwa pistole imbere y'uko bahunga. Umushinga mateka Hafsamos yaciye ajanwa mu bitaro vya gisirikare mu buraro bw'isagara ca Bujumbura, akaba yaciye yitaba Imana ashitseyo. Ayo makuru yemejwe kandi na Pierre Nkurikiye avuga igipolisi c'u Burundi, aho yabwiye BBC ko amatohoza yamaze gutangura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza abicishije mu buhinga bwa Twitter yavuze ko ari igikorwa kigayitse kandi cimbura kimazi. Uwo mushinga mateka wo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Hafsamos yari yarashinzwe amabanga atandukanye muri leta y'u Burundi kuva umugambo CNDD-FDD ushitse ku butegetsi muri 2005. Yabanje kuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mu nyuma yaho akaba yabaye umushikiranganje inshuro zibiri zose. Imbere yaho yari yabaye umumenyeshamakuru w'i radio BBC mu gisata cy'Igiswahili. Gildas Yihundi Mpundu, BBC Gahuza Miryango, i Bujumbura.
Nkuko mubyumvise rero, umushinga mateka Hafsamos yarakoze nga kuri BBC mu gisata cy'Igiswahili. Mu bakoranye nawe vya hafi harimwo Ali Yusuf Mugenzi. Ali Yusuf Mugenzi akaba ari umwanditsi mukuru w'igisata cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Turi kumwe nga muri studio. Ali, urupfu rwa Madame Hafsa warumenye gute?
Narumenye nkuko umunyamakuru wacu i Bujumbura amaze kuruvuka kurutangaza. Ariko icyo nshaka kuvuga, uvuze ko twakoranye si ugukoranya gusa, kuko ndamuzi Hafsa, twabanye njye nkora kuri Radio Rwanda, uwe akora kuri Radio Burundi, nyuma aza kuba umunyamakuru wa BBC Burundi, jyewe maze kuza hano i Londres, nyuma yaho yagiye gukorera muri kuri Channel Africa muri South Africa, munyarwanda mu gisata cya Kigiswahili. BBC yamuhaye akazi imukuye muri South Africa imuzana hano abo twita producer na presenter gutegura ibiganiro no kuvuga nkuko hano turimo kuvuga. Nuko rero twakoranye ikintu navuga ku mikorere y'ubunyamakuru Hafsa, uretse kuba yari afite ijwi ryiza byatumye ahabwa akazi n'amaradiyo angahe atatu, ubundi yari n'intwari mu rwego rw'itangazamakuru. Ndibuka i Burundi igihe bamaze kwica Ndadaye niwe wakoreraga BBC Giswahili, byabaye ngombwa ko BBC imwimura imukuri Bujumbura ijya kuba imuhishe gato i Dar es Salaam muri Tanzania, kuko yaramerewe nabi na turi dusiko twari duhanganye. Si ukubera ko yakoraga nabi, ni ukubera ko yavugaga amakuru y'ukuri ababaza uruhande rumwe bigaragaza ubutwari bwa Hafsamos. Nuko muzi rero Hafsa yari intwari, nuko kugeza avuye hano bamuhamagaye kujya gukorera igihugu cye.
Hanyuma twumva ko aho i Bujumbura haciye umuhango kumufuba, ni kubera iki?
Niko bigenda mu Bayisilamu, nanjye ndi umwisilamu. Umwisilamu ntabwo bakerereza burya iyo umuntu amaze kwitaba Imana bahita bashingura, ni bitandukanye n'ahandi, ntabwo ari igitangaza.
Arakoze Ali Yusuf Mugenzi, reka tugume ku makuru yerekeye.